Murumva radio ijwi rya Amerika. Ubu ijwi rya Amerika rikomeje ibiganiro bya mu gitondo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri kumwe nange Eugenia Mukankusi ndabaramukije abaduteze amatwi mwe mugitangira kutwumva ndetse namwe mwatangiye kumva ijwi rya Amerika mu gikanguka twongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu. Uyu munsi ni kwa gatandatu muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Nyuma yayo turabagezaho ikiganiro iwanyu mu ntara kibanda ku makuru yo mu ntara aho ku mitumba no mu nkambi z'impunzi z'Abarundi muri Kongo, mu Rwanda, muri Uganda no muri Tanzania. Naho guhera saa 12 twabateguriye umuziki turabararitse. Dukomeze rero ibiganiro by'uyu munsi tubagezaho amakuru y'ingenzi avugwa ku isi muri iki gitondo.
Urakoze Jenny, mwaramutse mwese abateze amatwi radio ijwi rya Amerika muherereye hose amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere mu gihugu cya Kenya aho icyo gihugu kiriko kiritegurira amatora ku nzego zose zigize igihugu. Ayo matora atekanije kuba mu kwezi k'umunani, hazohuriramo kandi abantu bashika ku 3,308 bemerewe n'umugwi ujeje gutunganya amatora kwiyamamariza ibibanza bitandukanye by'ubuyobozi harimwo n'abakandida bigenga biyamamaza ku giti cyabo. Imyamamazo iza yaratanguye aho muri Kenya mu gisagara cya Nairobi kikaba kiri mu bibanza bihiganirwa cyane kurusha ibindi bivuye ku kamaro kanini umurwa mukuru ufise. Peter Kenneth numwe mu bakandida batanu bahiganirwa icyo kibanza, batatu mu bahiganirwa icyo kisagara harimo Kenneth n'abandi bigenga. Kenneth yahoze ari umushingamateka akaba yari yamamarije murantunga akaba yari yamamarije ikibanza cy'umukuru w'igihugu mu 2013 aho yari yaserukiye umugambwe do Kenya National Congress. Yamara ntiyashoboye gutsindira ayo matora muri kino gihe akaba azo kwiyamamaza nk'umukandida yigenga. Bivuga ko urunani rw'imigambwe iri ku butegetsi Jubilee hamwe n'urunani rw'imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi National Super Alliance ariyo ifise ingufu kurusha iyindi ku rubuga rwa politike. Akarere ko muri Sahara y'Epfo gashobora kuzokoresha amafaranga arenga inshuro zibiri zayo kahora gakoresha mu gisata cy'indwara y'igisukari uhereye ubu gushika mu 2030. Ayo mafaranga harugwa mu miliyaridi 52 z'amafaranga y'amanyaburaya. Ivyo byasohotse mu cegeranyo ca Soil kinyamakuru cy'ubuvuzi gikorera mu Bwongereza aho kivuga ko icyo igice cy'ayo mafaranga akoreshwa n'abarwayi b'igisukari mu gisata cy'ubuvuzi n'uburaro bwabo. Ishyirahamwe mpuzamakungu gita amagara y'abantu OMS rivuga ko mu 1,980,000 abantu bakuze bagendana indwara y'igisukari bangana n'imiliyoni 4. Mu 2014 ku mugabane wa Afrika baharurwa mu miliyoni 25, akaba aricyo gice iyo ndwara hiyongereye cyane kurusha iyindi mice y'isi. OMS ivuga kandi ko indwara y'igisukari yahitanye abantu bashika ku miliyoni n'igice mu mwaka wa 2012 wonyene. Perezida Donald Trump wa Leta Zunze za Amerika yasatiriye mugenzi we w'Uburusiya Perezida Vladimir Putin ku bijyanye no kwivanga k'Uburusiya amatora ya Amerika yabaye umwaka uheze w'2016. Hari mu mubonano wabo wa mbere bagiranye amaso mu yandi kuri uyu wa gatanu nk'uko byatangajwe n'umushikiranganji ajeje imigenderanire ya Amerika na Yani Makungu Rex Tillerson. Tillerson yatangaje ko Perezida Putin yahakanye ibyo birego byose. Sergei Lavrov, umushikiranganji w'imigenderanire y'Uburusiya na Yani Makungu, yatangaje ko Perezida Trump yemeye ibyashyikirijwe n'Uburusiya ku bijyanye n'uko ataruhara Uburusiya bwagize muri ayo matora. Tillerson yavuze kandi ko abo bategetsi bumvikanye kuzobandanya icyo kiganiro mu ntumbero yo kumvikana ku buryo Uburusiya butosubira kwivanga mu buzima bwa Amerika muri kazoza. Avuga ko bigoye ko ibyo bihugu uko ari bibiri byumvikana kuri icyo kibazo, yamara ko bagiye kwitaho uburyo bwo gutera intambwe baje imbere. Abategetsi bumvikanye kandi ku bijyanye no guhagarika intambara mu bumanuko bushira uburengero bwa Siriya. Israel na Yordania navyo nyene bisanzwe bisangira urubibe na Siriya bikaba byiyemeje guhagarika intambara, ingingo byatangajwe ko izoshirwa mu ngiro kuva kuri uyu w'Imana. Perezida Donald Trump wa Amerika yongeye kandi arabonana na mugenzi we wa Mexico Enrique Pena Nieto nako kunchuro ya mbele kuva atangu ya mabanga yu kurongori gihugu mukigani roe haya menyesha makuru hao yari munama yu mguzeventi kibera mudagi. President Trump ya garutse kubijanye nuko Mexique yori hama faranga yu kuwa kuruhomeru gawuri vje bihugu kwa riviri. Mushikiranganja jeju migendela nire ya Mexique na ya ni makungu ya tangajeko ikiwazo chokuwa kuruhome kitari muvyo abategetsi babiri baganiriye. President Trump yatangaje kandi ko umubonano yagiranye na President Peña Nieto wabatumye kugira intambwe zikomeye mu biganiro byo kumvikana ku migenderanire yo guhanahana ibidandazwa mu karere ka Amerika y'uburaruko. President Peña Nieto yatangaje ko iyo nama izobafasha kubandanya ibiganiro bijyanye n'iyo migenderanire bivuye ko President Trump yiyemeje gusubiramwo ubugiye migenderanire isanzwe itunganijwe. Igihugu cha Pakistani cyatangaje ko cyashimishijwe n'ingingo y'inama y'umutekano ya ONU kubijanye nuko yatangaje ko umugwi Jamaat ul Ahrar wari umugwi w'iterabwoba. Ni mu gihe uwo mugwi urwanya ubutegetsi bwa Pakistani umaze kwitirira ibitero bitari bike bimaze iminsi bikorwa muri ico gihugu. Uwo mugwi witandukanije n'umuhari w'abatalibani kuva mu 2014 ubu kabukorana n'umuhari wa leta ya Kiislamu. Ukaba kandi ukora ibitero mu ntara ya Nangarhar iri mu karere ka Monpand ku nkengera za Pakistani nkuko byatangajwe n'ibimenyesha makuru vya ONU kuri uyu wa kane. Uwo mugwi washizwe mu migwi iterabwoba ukazucufatirwa ibihano by'ubutunzi bwawo kwakwa impusha zo gufata ingendo hamwe n'uburenganzira bwo kwinjiza ibigwanisho.
Mwishimi ya mgenzi watu sujezi hama kurafuga kwisi ijwidi Amerika i Washington DC mchirundi na mchinyarguanda. Muru imganya tuje kubajeza ho ichiganiro iwanyu munhar.
Ndabara mkijenchuti wa kunzi muteza matuiga ni uzira dijugi Amerika risamira ni Washington DC mkirundi na mkinyarguanda. Nongira ndaba hikaze mkigani iwanyu munhara. Kigani liwanyu munhara, chama kile mesele, jomri studio ya chumi numu nani kirongowe na jewe dian, nina hasi.
Taraba njishu wa tariwa kiwa kata shura kuronga, indaro hafi ishu, kura kata machuti wa fisa hafi yao, chani kura kata shuri di hafi yao. Hali ole, ero wabanyi shuri ngirango, munayo mnyikiteki licha wengine vangana wa shura kuhura ningora niko hiru ngingo.
Uyu, numushinga nhae Josefa Ndayisaba, umuhinga muvyindero akabari n'umwigisha muri za kaminuza, agerageza gusesangura zimwe mu nkurikizi zishobora kuzokora ku banyeshure ari nk'ahamwe amashure y'uburaro mu Burundi yoshigwa mu minwe y'abikorera utwabo. Iyo nkuru iri muzo tugaruka ko mukanya mugume ku maradiyo yanyu. Hagataho abayisilamu mu ntara ya Gitega babandanya batera ivyatsi ingingo ya leta itegeka kutarenza umugore umwe. Abatanditswe nabo bakiyandikisha muti kubera iki batera utwatsi iyo ngingo.
Iryo tegeko ryo kwandikisha umugore cyariza guhonyanga amategeko y'Imana rumva ntituyongera umugore wa kabiri kandi Imana yaraduhaye uruhusha twiyongere.
Nuko rero bakunzi b'ikiganiro iwanyu mu ntara, ivyo ni bimwe mu byo tugaruka ko mukanya. Turabatumiye kandi kumviriza ikiganiro iwanyu mu ntara.
Hanyu muntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu muntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu muntara ni cyanyu.
Nongere ndabahikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara. Abahinga mu bijanye n'inyigisho mashure babona ko itegeko ry'umukuru w'igihugu cy'u Burundi ritunganya gushasha amashure afise uburaro harimo kuwushira mu minwe y'abikorera utwabo rishobora kugira ingaruka mbi ku banyeshure batari bake bo hagati mu gihugu. Ku ruhande kw'abajejwe gutunganya amashure yegamiye Ekleziya Katolika nabo nyene barasaba ko hofatwa ingingo ziherekeza iyo tegeko. Umunyamakuru wacu Diane Ndonsa amaze iminsi adukorera urukurikirane rw'inkuru kuri ico kibazo abitugire kumurire.
Kubw'abajejwe gutunganya gushasha amashure yegamiye Ekleziya Katolika mu Burundi babona ko itunganywa gushasha ry'uburaro itobukuraho nkuko biri mu itegeko ry'umukuru w'igihugu ryo mu mwaka uheze Patiri Kazitonda Jean-Marie ari na warongoye ibiro bijejwe ayo mashure avuga ko uburaro bufise akamaro kanini harimo no gutegura abazorongora igihugu muri kazoza.
Ubuje umunyeshuri yakuze yiga kubana n'abandi benshi cyane gose. Hari ibintu bikuru bikuru aronka ubundi atigeze abana n'abandi adafise, ariga kwitanga, ariga kubaha, ariga gusonera utuntu twa muntu, ariga kubana n'abandi mu budasa bwabo, mu butandukane bwabo, abakene, abatunzi bose bakaja hamwe kujya basangira utwo nyine two muri interna, bakajyama hamwe ntibinubane. Erega ibyo byafashe cyane rwose, birarira n'uzoheza abazodutware ejo, reka azodutome baba bantu barezwe, abantu bafise imico n'imigenzo ibereye izotunganya kino gihugu.
Twibutse ko leta atampungenge ifise kuri ibyo kuko ivuga ko abanyeshure bazoronka amashure bigamwe bataha. Umuvugizi mu bushikiranganje bw'indero Juma Edouard avuga ko leta isaba ko uburaro mu mashure bukugwaho hagasigara ubwo ku mashure y'akarorero.
Igihambaye nuko cyane cyane abana baronka aho biga. Icyo kintu cyarakozwe kandi ku rugero rushimishije turaze amashuri ari mu gihugu, abana benshi bararonka aho biga. Hanyuma rero uburaro mu gihe bwakira abana bake byari ngombwa rero ko tushinga ibyo dufatira ko byo tuma abana baza muri ubwo buraro kandi bakaba ari abana bazoteza imbere igihugu.
Umuhinga mu bijyanye n'indero akaba n'umwigisha mu makaminuza Joseph Ndayisaba abona ko ibyo bishobora kugira ingaruka mbi ku banyeshure mbere bagashobora no kutabandanya kwiga.
Hari abanyeshuri benshi amashuri ari kure y'imuhira bibagora, naho leta yagize akigoro ikora amashuri menshi, hari abanyeshuri batari bake badashobora kuronka indaro hafi y'ishuri kubera ko atamacuti bafise hafi yaho cyangwa kubera ko atashuri iri hafi yaho. Hariho rero abanyeshuri ngira ngo umuntu ashobora kutibaza mu ntayo bamenye igitekerezo cya bimwe bangana bashobora guhura n'ingorane ku birongingo.
Uyu muhinga Joseph Ndayisaba asanzwe yarakurikiranye inama kaminuza ijanye n'ivyindero yabaye mu mpera z'umwaka w'2014 avuga ko icyo kibazo kiri mu byizwe. Aha akavuga ko uburaro ari ngombwa kuri leta ko bukugwaho kuko butwara uburyo bwinshi bw'amafaranga leta idashoboye kuronka, ariko kandi ukubushira mu minwe y'abikorera utwabo kubw'umuhinga Joseph Ndayisaba abona ko bitazokoroha kubwa mikoro make y'ababyeyi.
Ivyo navyo nyine urumva biva ku buryo bafise ko nabo bitwa ko araba abigenga bashobora kubaka izo ndaro z'abana, nukurabeye ko bashobora kuba ikintu bakuramo. Sizi ko ari cyo bashobora gukuramo baravye ubukene bw'ababyeyi ko bashobora kubaka indaro, bigashoboka ko baka amafaranga ababyeyi ashobora kubatuma bisubiza ayo bakoresheje bakisubiza n'inyungu. Mbona umengo biragoye, kiretse leta ibafashije kaba amatongo ya gusa ikagerageza nyine ibikoresho bo bironka ku mahera make. Ibyo birashobora gufasha mugabo nayo ubundi sindabibona neza ko ibyo bintu bishoboka. Ngira ngo muri kaminuza aho birashoboka kubera abanyeshuri bamaze kwisonunura ngira bakwemera aya mahera bakayatanga, ariko ku banyeshuri baba bakiri mu mashuri yisumbuye canke mato mato ndabibaza ko bigoye.
Nubwo ayo mashure yabikorera utwabo yoshigwaho, twibutse ko leta ivuga ko amakomine ari azokwegwa n'ikibazo cy'abana basanzwe bakenye. Ariko rero kubwujejwe gutunganya amashure yegamiye Ekereziya Katolika mu Burundi abona ko amakomine adashobora kuronka amafaranga leta yahora icisha mu bushikiranganje bw'indero kugira ngo ifashe abo bana. Aha Patiri Kazitonda Jean-Marie akavuga ko nyabuna nubwo bahamagarirwa kubaka ubwo buraro leta ari ntasubirizwa mu ndero y'ugwaruka gose.
Kurira ugwaruka gose biri muri ntasubirizwa leta itereza kugumya yibuka mu maso yayo.
Patiri Kazitonda Jean-Marie abandanya asaba ko leta yoshiraho ingingo ziherekeza itegeko cyo gukuraho uburaro. Aha twovuga nko gukwiragiza umuyagankuba ku mashure yo mu ntara zo mu gihugu hamwe n'ibindi abona ko byokwigwa bicaye hamwe na leta n'abandi bose begwa n'indero. Aha tukibutsa ko abanyeshure bazoronka uburenganzira bwo kuja mu buraro bazoba arabagiye mu gice cya kabiri cy'ishure shingiro, naho nyene hakazokwisungwa amanota bazoba baronse kugira baje mu mashure y'akarorero muri kino gihe ageze kuri atandatu mu gihugu cyose. Ibujumbura, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Diane Ndonse. None mbega abigwa niyo ngingo muyumva gute? Mu ntara hagati mu gihugu cy'u Burundi hatandukanye abigisha bobo mumva gute iyo ngingo mushobora kwandikira ijwi rya Amerika kuri radio yacu arobase gmail.com gucyo tukabandanya tubatunganiriza ibiganiro bitandukanye biruranye n'ico kibazo. Turabandanya n'ikiganiro iwanyu mu ntara nari nabiciye ku masonga nkitangura mu ntara ya Gitega iri hagati mu gihugu cy'u Burundi. Ingingo ya leta itegeka bubakanye batanditswe mu mategeko kwandikwa naho abafise abagore barenga umwe kwandikishwa umwe gusa ntibonwa kumwe n'abari mu idini rya Islam. Umunyamakuru wacu mu ntara ya Gitega Fidel Antoine Nsabimana niwe dukesha ino nkuru atangura twumvisha umwe mu bayisilamu b'Igitega icagona.
Iryo tegeko ryo kwandikisha umugore cyariza guhonyanga amategeko y'Imana rumva ntituyongere umugore wa kabiri kandi Imana yaraduhaye uruhusha twiyongeze. Yego kumwe natazi n'amategeko y'igihugu mugabo amategeko y'Imana asanzwe amuzi. Imana niyo ibeshaho abantu sire ama leta yatunganyije abantu gusibisha nk'ibiriya ntitubeho nk'ibikoko. Imana itubwira uti fankifu mataba lakum minan nisa imatna wa thulatha wa ruba'a fa in khiftum alla ta'adil fawahid aw ma malakat aymanikum. Imana itubwira uti muze murongora abagore mukunda umwe babiri batatu gushya kuri bane mugabo ry'igihugu riza guhonyanga vyose ntikishojeje amategeko y'igihugu. Abayisilamu tuvuga uti tukurikiza igitabo.
Uyu ni umwe mu bagabo ari mu idini rya Isilamu babona ko itegeko ritegeka bubakanye kwandikwa mu mategeko n'umugore umwe ryaje kurengera itegeko ry'Imana. Abari muri iryo dini ntibabona ko mu iryo tegeko Asha Mayam ni umukenyezi ari mu idini rya Isilamu.
Mugize mariage mutagiye muri leta civile numva umenga sishobora kukwishimira rwose nishyiremo kuri umugabo wanjye koko cyane nanjye wishyiremo ko ndi umufasoni wawe koko kuko mu gihe tutagiye mu mategeko urumva ko tutaba tujyanye amategeko ya bene gihugu byo kuri rega kuri twe rw'abagore nta mugore n'umwe ashobora kubinezererwa kuko gusa usanga abagabo benshi batabishaka kuko bamwe bavuga nko mu idini wacu bavuga yuko ngo ubushimye gutorana umugabo ngo akiriho ntajyeyo nk'akarorero ntajyeyo ushobora kubitahura ndabyumva ariko ndabyemeye.
Mutari Hussein yemeza ko yavukiye kandi agakurira mu idini rya Kiyisilamu uno munsi arongo gisagara cya Gitega agira ati
iyo umuntu anyereye akazana umugore bidaciye mu nzira ya leta burya bazanye igisuma kuko iyo bishyitse bigacangana bikagenda nabi umukagenda atwaye ibintu twe dufata yuko uwo mugabo yizaniye igisuma n'igisuma kiba cyamwije. Idini rya Isilamu abantu baze baragiheka inyuma bajya gukora ibintu bitajyanye n'amategeko. Ni idini risanzwe gitunganije neza dusaba ko abantu bagito batohaba baza kwikika inyuma y'idini kugira ngo bashobore kuza gukora amafuti yabo.
Venance Imaniramu nabona amatari w'intara ya Gitega we ntacijya nino ku bijyanye n'iryo bwirizwa rya leta ritegeka abagabo kwandikwa n'umugore umwe.
Ibyo ni ibyo bishyiramo kanatsinda uri kuraraba n'ibyo bavuga ntibikunda kuko baravuga bati ngo idini arekura yuko umugore umugabo ashobora kugira abagore benshi umugabo akabakunda kumwe kandi murazi ko bidakunda. Nta muntu ashobora gukunda abagore kumwe urumva ko bidashoboka. Umva itegeko rimaze gusohoka ubwa mbere turabanza tugahimiriza nkuko turi ko turabigira kugira ngo abantu bavyumve baje mu mategeko abatazovyemera rero itegeko rizoheza nako nibwirizwa rizoheza ribafate kandi bahanwe hisunzwe iryo bwirizwa nyene.
Abafite amakenga yuko umugabo yamaze kurongora abagore babiri canke barenga azoca ashima kwandikwa n'ukiri muto umugihe mukuru abariwe yatumye urugo rurama buramatangira na Simani Rambonagira ati
iyo umugabo afise abagore benshi birumvikana ko harimwo uwo twokwita umugore mukuru muganta bari umugore yaba uwo mukuru yaba uwo mutoyi bose babakira abasambanyi mu gihe atabugeni buraba nk'abajejwe intwaro twamatugira tuti umugabo afise abakenyezi benshi byiza yo kubakana n'uwa mbere. Umugabo rero kubera itegeko rigira riti umugabo yubakana n'uwo yishakiye abo bose mu gihe babatarandikwa nta mugore abarimwo n'uwo nyirawe nyene ntabari umugabo abari umusore abaye nabo babakiri inkumi nabo babashaje. Iyo bimeze gutyo azoheza atore umwe bubakane hanyuma abasigaye amategeko azoheza abajejwe barabe icyo bafasha ari cyo azafise ku burenganzira amategeko aheze amurenganure.
Mbega ubwo abirukanywe ntibazotwara abana gucya abana bakaba baguye mu mporero nanyene tumbirize bura matari Venance Imanirambona
abana bobo ntangorane bitegeza kubatera. Iyo bavutse barandikwa banditswe bandikwa kuri se wabo aho no kuvuga yuko abo bo ntangorane.
Ikiboneka mu gisagara cya Gitega nuko benshi mu bakenyezi bari mu idini rya Islam bakiranye ugwezi iryo tegeko ritegeka abagabo kwandikwa n'umugore umwe. Gitega, Fidel Antoine Nsabimana, ijwi rya Amerika.
yuko anumbuye ni Big Fizzo akaririmba ngo arazi yuko amukumbuye nakanya rero ijwi rya Amerika tubaha ko gutasha canke tukabahuza n'abanyu aho bari mu gihugu hagati canke mu makambi atandukanye yahungiyemo impunzi wa mbere duse ku murongo ni Jerome mwiriwe neza uraho Nairobi Nairobi havugwa makiga Jerome
abugo mutekano kuye kabisa gusumba hiyo
gusumba he
gusumba mu Burundi
gusumba mu Burundi ego Jerome uherereye Nairobi neza na neza majahe aka beho karabatanguye ano mezi ni ayiwanyu yo gukanya
kabisa ni ndo gutambaya makoti
ego nuko Jerome ngaho Nairobi usanzwe uhakorera uduki
kuvuga ubu kubera akagati umuntu arabe umwaturangira cyo umuntu akata kwitu mamo kuri atabo kuna shora kuba ku mugabo iyo dukora cyose twashobora kubona yuko iyo twaguma iyo nawe nyine bari kumerwa na rugusumba aho tubatoni
ego Jerome ukawushaka yuko no musi tugutahiriza bande
ari ndo cyangwa kima tukana ya rugusumba akaba ndemba n'izindi muziki wari cyo kumenya yuko mugara akaba Brazil akaba iva
wose ukabipuriza ikiga Jerome
kabisa tukumbukane kwa salamu na hii hezi yo
asante sana tunakutakia siku njema
haya asante ni
urakoze gose
kabisa
Ijwi rya Amerika ikiganiro ni wanyu mu ntara misi yose nkano mango rero turabatahiriza abanyu tukongera tukabahuza n'abanyu bari mu makambi atandukanye Rusenda Nyarugusu Mahama Uganda kino kiganiro ni gwanyu mukaba mufise icyo mushaka kutubwira tubashikire ko ni radio yacu @gmail.com Pascal nawe yamaze gushika ku murongo Pascal mwiriwe neza ego muhire ya majega Pascal Nyarugusu Tanzania mu ikambi havugwa makinga aho Nyarugusu ga Pascal Abarundi mungana gute ubiravye
Ubu garabye akitinga n'abarundi 1600 birenga
Eh hari habakiza
Urangaye arigitumye akitaka aho bakiza ubu ni za mutende n'umuntu
Ba mwara barakwije bitigirize ababwirizwa kwakira
Eh gusa ikibazo gifitanye hano kandi
ikibazo c'ibifungurwa ntibari bagikemuye ga Pascal mu kubahereza utujeto muza muratora ku imfungurwa none mu minsi yahera nk'umuryango ugizwe na batatu ronswa ama ronswa dufungurwa tungana gute ku kwezi hami bikozo navyo
ibikozo nabini ndeje ni bitali bikwi n'ibikwi
n'ukwihangana Pascal nuko rero ukabushaka yuko no munsi tugutahiriza abande
naje bakomeye n'ahiriza abana kugira mu gihugu
Ni twashoboye kumutora ariko ntacu shobora gucishaho ubutumwa bwawe. Ego.
Eh.
Changi na ho Pascal turaza kongera dusuye kuguhamagara tutari kuri kuri micro hama tugerageze turabe ko twabahuza.
Ego
aha. Urakoze rero ugira umunsi mwiza.
Ego namwe
ibiye. Urakoze gose. Ijuri Amerika risamira ni Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turacyari mu kiganiro iwanyu mu ntara. Hari Pierre hari ku murongo. Pierre miriwe neza.
Miriwe.
Murakomeye.
Murakomeye.
Mhm. Uherereye he ga Pierre?
Ndi mu Marangara mu ntara ya Ngozi.
Marangara mu ntara ya Ngozi.
Ego.
Ego. Ngozi ivyifashe gute muri uno mwanya tuvugana?
Ha,
bifashe neza
ntangorane.
Eh. Nuko rero ukabushaka ko tugutahiriza abande ga Pierre.
Shaka mu nahirize abari mu Bugande.
Mhm.
Eh, nabandi bari mu Rwanda mu nkambi y'Induta, soma bande mu nkambi y'Imahama.
Aha.
Nabari muri Tanzania mu nkambi y'Induta.
Mhm.
Ego.
Utahidra barundi bose cyangwa ufise inshuti zihari?
Ego, bamwe ni inshuti. Inshuti. Ego.
Ego. Urakoze nawe.
Ego, nashaka kandi munahirize abari I Bujumbura.
Ego. Urakoze cyane gose Pierre nawe we ngaho onye Marangara Ingozi ugira umunsi mwiza.
Ego murakoze.
Mhm. Humura wambereye umugisha kukura ni nkukura ubuzima amajambo ari muri ako karirimbo humura rero twibaze ko anza kubafasha kugira umunsi mwiza aho muri tukaba tufise kandi Innocent ku murongo. Innocent mwiriwe? Innocent ga telefone kiwe ntikamukundiye ko aguma ko ariko turabandanya tubatahiriza abanyu tukaba dusigaje iminota itanu gusa kugira ngo dushobore gusozera ikiganiro cuno munsi rugitoshye mu rwabatoya. Nasubiye kugaruka ku murongo. Mwiriwe neza Innocent?
Mwiriwe, mwiriwe.
Yego, murakomeye?
Turakomeye buke buke nkambi nyine.
Buke buke?
Ni buke buke kuko turi tugabanije ahanini turimo yarira.
Bagabanije uturi bwatwahe uri mu kambi ya he?
Turi mu kambi y'Induta.
Mu kambi y'Induta.
Yuta Tanzania.
Ego, Innocent, ico kibazo ni kibazo kimaze iminsi canke n'igishasha ugeranije n'ivyo twari twarumvise iminsi yahera. Kuko umenga mwari mwarashire.
Bari gabanije hanyuma baragirane bara basabara kubyongeza mugabo ubu base baragabanya. Bariko baravyafite amaganya yuko bagabanije.
Nuko rero nshuti bakunze ibijo rya Amerika kabi no ngaha dusozere ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi bakoze abanyamakuru bagerageje kuturondera inkuru zitandukanye co kimwe n'abakunzi bacu twavuganye ku matelefone yakoze umufasoni Natron yashikanye amajwi ahiwanyu ingenieur yakoze na Innocent Kimenyi bari kumwe muhinga bw'ivyuma Diane nahaze tuzosubire ejo nkaho twatanguriye. Imana ibahezagire.
Turabashimiye bagenzi bacu batugezweho ikiganiro iwanyu mu ntara. Reka mbashimire namwe mwese abo twari kumwe. Nebuje niya mukankuzi ngize nti naho ubutaha. Mu masagonda make isaha 12 ndabasigira mugenzi wanjye mu kiganiro cy'umuziki tubagezaho buri wa gatandatu kuri iyi saha.